Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Igikorwa nyamukuru twayitwajemo kwari ukubandanya twereka igihugu cy'Ububiligi uko ibibazo by'agatekazi na muntu byifashe mu Burundi.
Uwo ni Pacifique Nininahazwe uyobora ishyirahamwe Fokode ritegamiye kuri leta, avuga ku nama bagiranye n'abagize sena y'Ububiligi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze di, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi: abasirikare b'Ubuyapani baramaze gushika mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko mu bikorwa by'inteko zishyirahamwe mpuzamakungu zijeje kugarukana amahoro. Uwo mugwi w'abasirikare bashika ku 350 ukaba uje gusubira abandi bari bahasanzwe ariko batari bafise ubushobozi go gukoresha inguvu mu gukingira abanyagihugu. Ribaye rya mbere Ubuyapani burungika abasirikare hanze y'igihugu basabwa gukoresha inguvu mu gihe bikenewe kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Mu byo abasirikare bazo babashinzwe harimo kandi gucungera inyubakwa n'ibigo bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Tsuyoshi Higuchi ajejwe kumenyekanisha amakuru mu gisirikare cy'Ubuyapani amenyesha ko abasirikare bashika kuri 63 aribo bari bitezwe ku mugwa mukuru wa Sudani y'Ubumanuko kuri uyu wa mbere. Mu mwaka uheze Ubuyapani bwari bwatoye itegeko riha uburenganzira abasirikare babwo kujya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu makungu. Ni mu gihe Ubuyapani bwari bwiyemeje kutarungika abasirikare babwo kugwana mu bindi bihugu kiretse ari gikorwa cyo kugwanira ubwigenge bw'igihugu. Tubutse ko igihugu cya Sudani y'Ubumanuko kimaze iminsi mu bibazo by'intambara na politike, kuva aho abasirikare bashikiye umukuru w'igihugu Salva Kiir bataniye mu mitwe n'abashikiye Riek Machar aho zari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ku munsi w'Imana igihugu cya Mali cyaratunganije amatora y'abayobozi b'imitumba yaramaze igihe yunguruzwa. Yamara ayo matora yarasibijwe mu bice bitandukanye kubera imvo z'umutekano kandi kubera umwe mu bakandida mu matora yanyurujwe. Abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad baramaze gukwiragira mu ntara zitandukanye. Ivyo navyo nyene bikaba ari mu bituma amatora ateba gutunganywa. Perezida Mubakar mu gihe yariko aratora yavuze ko ayo matora hari hageze ko aba, bivuye ko yaramaze kunguruzwa inshuro zine zose. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon asaba ko amatora aba mu mahoro, ibihe bya politike n'umutekano byifashe neza. Mwamenya ko igihugu cya Mali gifise ikibazo cyo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro cyafunditse, kikaba kandi muri iki gihe kiri mu ntambara yo kugwanya imigwi y'abagwanyi ba jihad iri mu buraruko bw'igihugu. Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka 4 iri imbere. Arabandanya kugirana imibonano nabo ategekanya gushinga amabanga mu mbazo mufasha kurongora igihugu. Bamwe mu bo Trump yakiriye kuri wa mbere harimo Rick Perry yahoze arongoye Leta ya Texas, avugwa ko ibikorwa bitandukanye harimo gucungera umutekano canke ubushikiranganje bw'uburimyi. Uwundi Trump yakiriye kuri wa mbere n'umushinga amateka Tulsi Gabbard wa Hawaii ari mu bari bashikiye Bernie Sanders yari mu bademokrate bitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Yamara Gabbard akaba yavuga ko ashigikiye umugambi wa Trump wo kutongereza abasirikare ba Amerika muri Siriya. Kellyanne Conway yararongoye imyiyamamazo ya Donald Trump yatangaje ko abariko barabonana na Trump atari abategerezwa kuronka ubuzi, yamara ko muri bo hari abafise uburambe n'ivyiyumviro birashe ku gihugu. Umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu usanzwe ukurikiranira hafi bibera muri Siriya umenyesha ko kuri uyu wa mbere abasirikare ba leta ya Siriya bafatikanije n'indege z'ingwano z'Uburusiya bakoze ibitero babiganisha mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Aleppo ahasanzwe hari birindiro by'abagwanya leta. Umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu watangaje ko abantu bashika kuri 15 bahitanywe n'ibyo bitero kandi ko icyo gitigiri gishobora kwiyongera. Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko abashika ku 289 bamaze guhitanwa n'ivyo bitero mu kiringo c'indwi imwe gusa. Nayo Stephen O'Brien intumwa idasanzwe ya ONU avuga ko ibitero bikogwa ku nyubakwa z'ibitaro n'amashure bisa naho ataco bikivuze. Mu gihe Urusiya n'igihugu ca Turkiya vyo bibona iyo ngwano nk'ituzwa ry'imigwi y'iterabwoba, ibihugu vya Buraya co kimwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU babandanya gusemerera ku buzima bugoye bw'abanyagihugu aho muri Siriya. Amerika imenyesha kandi ko ibandanya ibiganiro n'Uburusiya kugira ivyo bitero bihagarare abo banyagihugu bashobore kuronswa imfashanyo. Mu gisagara ca New York kuri uyu wa mbere hafashwe umugabo yagirwa kuba yari fatikanije n'umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu gitero categuwe mu quartier muri quartier ya Times Square muri ico gisagara ca New York.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ku cyumweru gishize yasoje umwaka wa yubiri y'impuhwe z'Imana yongera gusabira imbabazi abayoboke bayo bagize uruhare muri jenoside yo mu 1994. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Musenyeri Filipo Rukamba, perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika ari nawe mushumba wa diyosezi ya Butare, atangira amubaza ibikubiye mu itangazo Kiliziya yashize ahagaragara rigaragaramo gusaba imbabazi.
Mbere ni ukubona yuko Imana ari umubyeyi wacu kandi kwitugirira neza kuko igira ibyo byose, ikaduha n'umutima rero noneho tukagira umutima w'umuntu ushobora gushimira uwamugiriye neza. Iyo umaze rero kumva urwo rukundo rw'Imana, icya kabiri ni ukureba uko urwo rukundo rukunda Imana rugakunda n'abandi twagombaga kurubamo. Niyo mpamvu dusaba imbabazi, tugasaba imbabazi abantu bose, ibintu byose bituma abantu batabaho neza. Tugasaba imbabazi ababyeyi babuze urukundo abana cyangwa babuze urukundo hagati yabo, ariko cyane cyane tugasabira n'imbabazi abakristu bose Gatolika bijanditse muri jenoside mu cyiciro icyo ari cyo cyose, bigatuma ndetse tunashobora no kuvuga yuko n'ahagana imbere tutazongera batashobora kuvuga yuko twufite ingengabitekerezo ya jenoside, kuvuga ko twitandukanije nayo ku buryo bwose.
Mu mwitangazo mwakoze ejo Musenyeri Rukamba, mukomoza ku byo nyirubutungane Papa Francisco yasabye ko hagomba kuba ubufatanye hagati ya Kiliziya na leta, mwibukije ko musoza bibiri imyaka ijana u Rwanda rwari rumaze rwakiye inkuru nziza ya Yesu Kristo, mwasabye imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaserdoti n'abihaye Imana n'abakristo bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izi ngingo zombi ziratandukanye ku bwanyu cyangwa ni zimwe?
Ni zimwe, uretse yuko iyo muri mwaka w'ibihumbi bibiri kuri niwe twagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri twabisomeye mu Kiliziya, byari mu gihe cyo gusaba imbabazi, twasabye izo mbabazi. Ubu ngubu twahisemo kubishyira mu itangazo, twatangariye abakristu bose byasomye bisirangiye. Ntabwo rero ni kimwe urebye kuri twe gusa, nta kuntu twajyaga kuvuga kubabarirana, twajyaga kuvuga Imana igira impuhwe, twajyaga kuvuga kugira impuhwe twe ubwacu tutongeye gusubira mu mateka yacu arimo izo mpuhwe kubura izo mpuhwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni impuhwe abantu bagomba kugira ngo bashobore kubabarirana, bashobore noneho gufata indi ntera nshya.
Muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Musenyeri Rukamba, iyi ngingo yo koroherana no kubabarirana n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda cyane mushingiye ku bakristu Gatolika, iyo muyireba imyaka irangiye nyuma ya jenoside, mubona ubworoherane ubwiyunge buhagaze bute mu gihugu
nuko mubizi ntabwo ari ikintu cyoroshye igomba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga zitangwa ziza ziva mu mpande nyinshi hari leta ibyo igomba gukora kugira ngo ahubwo bwiyunge hagati y'abanyarwanda uwagize nabi bamuhame bagiye ukuntu bamwumvisha ko yagize nabi ariko hari n'ikindi gice noneho cya kiliziya cyacu cyo guhuza izo mbabazi ubwo bwiyunge kubihuza n'icyo Yezu Kristo adusaba kandi rero tubona ari ibintu bigenda bijya mbere abantu habaye amahoro hakaba icyo kintu cyo guhora twifuza kujya mbere turimo natwe na kiliziya turimo reka yuko twatera intambwe ikomeye muri ubwo buryo.
Kuri uyu wa mbere i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, sena y'icyo gihugu yakiriye abarundi bagera ku 10 bahagarariye amashyirahamwe yigenga n'andi aharanira uburenganzira bwa muntu. Ese uwo mubonano wari ugamije iki? Nabibajije Bwana Pacifique Nininahazwe uyobora ishyirahamwe ridaharana inyungu za politike Focode, akabumwe mu bari batumiwe muri iyo nama.
Uyu mubonano wabereye mu nama nkenduzamateka y'igihugu cy'Ububiligi, aho hari hatumiwe simuhanira hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi, barimwo amashyirahamwe y'Abarundi kandi amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akora ku bibazo by'agati y'akazi na muntu, aho notanga akarero nka Human Rights Watch. Igikorwa nyamukuru twari twajemwo kwari ukubandanya twereka igihugu cy'u Bubiligi uko ibibazo by'agati y'akazi na muntu byifashe mu Burundi, tukaba twanashimikiye ku kwerekana ko amakungu adahagurutse n'igoga gutabara Abarundi ibara rikomeye cyane rishobora kugwa muri icyo gihugu. Nka bose rero bagiye baratanga uko nk'imyerekano yagenze yuko yamerika ingingo cya gatatu cyangwa urubyiza mu nyuma ibyo Nkurunziza yahavuye ajyamwo by'ukugandagura by'ukugirira nabi cyane abo bantu bose bateneye ikiringo cy'ibihumbi na gatatu.
Hanyuma se ayo makuru mwabahaye iyo nama nkenguzamateka cyangwa se sena y'Ububiligi izayakoresha iki?
Nk'uko bisanzwe bimeze mu bihugu byose, inama nkenguzamateka cyangwa inama nshingamateka bo bamaze kumva ikibazo baraheza bagasohora ibyemezo resolution bazoheza bagaha leta y'Ububiligi. Leta y'Ububiligi niyo iheza igafata ingingo ingene yifata mu migenderanire yayo n'Uburundi. Aha novuga nk'ibintu bikuru bikuru twashaje cyane ko nk'Ububiligi bwokora, twashaje ko mu gihe Nkurunziza biboneka ko adashaka kuganira ngo yicane nabo batavuga rumwe, ko igihugu cy'Ububiligi cyofasha kugira ngo ubumwe bwa Buraya n'abandi bagenzi babo bafatire ibihano bikomeye iyo leta ya Nkurunziza gushika atinde yicare yemere kuganira nabo abasaba nacyo kimwe by'u Burundi. Bikaboneka ko muri kino gihe Nkurunziza ashaka kuronka akanya guhindura ibyigwa shingiro, maze mu nyuma tatubwire ko atanda akamaro kuganira kuko azo afise ibyigwa shingiro rimwemerera ibyo yari yarahonyoye byose. Aho twasabye ko bamufatira nk'ibihano mu bijyanye n'ibigwanisho, ibihano bijyanye n'iby'ubutunzi, ibihano bijyanye n'ingene abategetsi biwe babandanya batembera mu isi bigisha inyigisho z'urwanko. Twanasabye ko aho fata ingingo zikomeye zo gukingira abanyagihugu b'Abarundi nko gushyira mu ngiro za ngingo zamaze gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, eka n'izindi zose zikenewe kugira ngo Nkurunziza ntashobore kubandanya ahonya Abarundi. Twagarutse n'ibi byo kuri FPI, aho Uburundi buvuga ko buherutse kuva muri FPI, tukaba nadusaba ko Ububiligi n'abanyaburaya boshyigikira ubwo iyo sentare kugira ngo bishoboke ko ibyaha biko bikorwa mu Burundi bishobora guhanirwa.
Bwana Nininahazwe, ariko ku rundi ruhande leta y'u Burundi irabashinja mwebwe n'abandi bahagarariye imiryango itavuga rumwe na leta kuba mukorera inyungu z'amahanga ndetse muharanira ko igihugu cyajya mu bibazo.
Nibaza yuko ibyo twari ko turavuga byose atakintu na kimwe cyerekeye umunyamahanga mwumvishemo. Turiko turavuga ingene Abarundi baborezwa igufa mu biro by'iperereza, turiko turavuga abantu bafatwa ntibashobore kuronka irengero ryabo, turiko turavuga abakenyezi bafatwa ku nguvu bazira ibyiyumviro byabo bya politiki, bamwe bakanabikorerwa atani ibyiyumviro bya politiki bigiyemo kubera ubukozi bw'ikibi gusa, turiko turavuga ingene Nkurunziza aboneka n'ubwira kore ibonyabwoko mu gihugu. Ibyo byose nta na kimwe cyerekeye Ababiligi, ibyo byose ni amabi ariko akorerwa Abarundi, tugasaba ko Abarundi ahubwo bakindirwa n'ingoga ibara
karaga. Bwana Pacifique Nininahazwe umuyobozi w'ishyirahamwe Focode, turagushimiye cyane kano kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye.
Twabibutsa ko umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Reverie Ndikuriyo mu cyumweru gishize yandikiye mugenzi we w'Ububiligi amusaba guhagarika ubutumire bwahawe abarundi bagera ku 10 bari mu mashyirahamwe yigenga. Mu rwandiko yanditse Ndikuriyo yavuze ko bitagenze uko umubano hagati y'ibihugu byombi ushobora kuzamo agatotsi. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa mbere yatoye kandi yemeza bwana Edouard Nduwimana kuba ombudsman cyangwa se umuhuza w'abarundi akaba simbuye kuri uwo mwanya bwana Mohamed Rukara. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka.
Ibikorwa by'inama nshingamateka y'u Burundi byo kuri uno wa mbere byari bifise intumbero yo gutora ugiye gusubirira uwahora ari umuhuza w'abarundi ikiringo cyo cyarangiye imbere yuko abashingamateka y'u Burundi baje mu matoranye izina y'umuhuza mushasha urunguye mu rwego rw'abashingamateka washinzwe kugira utegura isubirizwa rya Mohamed Rukara yabanje gutanga icegeranyo. Umushingamateka Reveriano Nziga Masabo yabwiye abashingamateka ko abantu bagera kuri 17 aribo batanze amadosiye yo kwitoza muri ico kibanza. Uwo mushingamateka yasiguriye bagenzi we ko abagera kuri 9 basanze amadosiye yabo arimo duhaze gutyo hasigara 8 gusa. Umushingamateka Nziga Masabo yadondaguriye abashingamateka ibibazo vyabajijwe abari basigaye imyihiganwa. Uwarongoye uwo murwi wari washinzwe gutegure isubirizwa ry'uwahora ari umuhuza w'abarundi yanasiguye ingene abashatse kwitoza bagiye bararushanywa mu bibazo babajijwe n'ingene uwo murwi wahavuye ugena kuzitoza azoba ari uwarushije abandi.
Muri rusange batatu ba mbere mu bariganirwa ico kibanza barushanijwe gukurikira. Uwa mbere Honorable Nduwimana Edouard akaba yanonse amanota 39%. Uwa kabiri umushingamateka Ntangibingura Amisi akaba yanonse amanota 37%. Uwa gatatu umushingamateka Bazombanza Prosper akaba yanonse amanota 32%. Umurwi rero wasanze uwaronse amanota meza gusumba abandi ari umushingamateka Nduwimana Edouard. Mu gusozera umugwa w'abashingamateka ujejwe gusubiriza umuhuza w'abarundi ukaba bashikirije izina ry'umushingamateka Nduwimana Duwarudo mu kibanza cyo kuba umuhuza w'abarundi kugira ngo namwe nk'inama ya bose mugire ico murivuzeko.
Icakurikiye kuri uno wa mbere kwabaye gutora uwagenywe bandika ku dupapuro vote secret mu Gifaransa. Hakurikiye guharura amajwi abashingamateka bari bitabye ibikorwa by'uno wa mbere bari 13 bari batunye procuration mu Gifaransa. Uwo yatowe wenyine acatorwa ku majwi 96% baramuhakana n'umwe yasivye. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi umushingamateka Pascal Nyabenda acaremeza ko Edouard Nduwimana yahora ari icegera ciwe ca kabiri abaye umuhuza w'abarundi mu kiringo c'imyaka ine iri imbere. Hakurikiye gusubiriza uwo yahora icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka w'umukenyezi yatowe mu ntara ya Ruyigi mu mugambwe CNDD-FDD Juki Chantal Nkurunziza niwe yatowe ku majwi 111 acaremezwa n'inama nshingamateka ko agiye kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka. Ahejeje gutorwa yagaragaje umunezero aho yavuze ko uburongozi butangwa n'Imana.
Nashaka ubwa mbere mumfashe shimira Imana rugira byose kino teka ntangere inteye kuko turazi yuko uburongozi butangwa n'Imana. None mu ntiza mashi tishimire cyane. Ubugira kabiri nashaka nkengurukire mwebwe mwese banyakubahwa abashingamateka kuri teka ntangere mu nteye ku uyu munsi uri hejuru. Imana ibandanye ibagirira neza kuri iki gikorwa cyiza mukoze.
Umushingamateka Edouard Nduwimana bitegekanijwe ko aho bikera kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 2022 kuno kwezi kwa 11 azorahira imbere y'inzego nkuru z'igihugu n'umukuru w'igihugu arimwo imbere yuko yinjira mu mabanga nyezina. Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda Madame Alvera Mukabaramba arasaba abayobozi b'uturere kujya basura mu ngo abaturage bifuza guhindura ibyiciro by'ubudehe kugira ngo birebere neza imibereho yabo baturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Munama yahuje umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Kabarambara Rivera n'abayobozi b'uturere twa Kicukiro na Nyarugenge. Aba bayobozi bongiye kugaruka ku bibazo cy'abaturage bakomeje kwerekana ko batishimiye ibyiciro by'ubudehe bakizwemo, bakagaragaza ko bakwiye guhindurirwa. Madamu Kabarambara Rivera yasabye abayobozi b'utu turere ko bajya basanga abaturage mu ngo zabo kugira ngo basuzume neza ko ibyo abaturage bavuga basaba guhindurirwa ibyiciro ari ukuri koko.
Ariko imibare yagiye za nyuma hari abantu bibuze batasohotse kuri liste. Uko byagenda kose uwo muntu hagomba kurebwa habaye ikibazo, hanyuma uwo muntu agahabwa icyiciro cye cy'ubudehe. Hakabaho n'abakosozaga amakuru yagiye yandikwa nabi, amazina, indangamuntu. Ni ibyo ngibyo tumazemo iminsi, ariko hakabamo noneho n'abashaka kuva mu cyiciro cyo hejuru cya gatatu cyangwa cya kabiri bashaka kujya mu cya mbere. Abo ngabo niho twasabye akarere ko umuntu batagomba kumushyira mu cyiciro batamusuye.
Ibyiciro by'ubudehe byashyizwemo abaturage byerekana intera abanyarwanda bagenda batera bivana mu bukene bagana inzira y'ubukire. Mu byiciro by'ubudehe byasohowe mu ntangiriro z'uyu mwaka bigaragaza ko abaturage bagera kuri 1,400,000 babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ni icyiciro abaturage benshi baba bifuza kujyamo bitewe n'uko bagaragaza ko bakennye.
Sintu yandana kode narababwiye ngo banshyire mu cya kabiri barabyara.
Bande?
Abakinshizemo
tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishe ngo nitwe twishubuye
ngo ndavugiye none ko muciye bitatu mukamuruga no mupfakaze ngo mfite abana barindwiraza barabigwa n'iki ngo oya ngo umugabo yarapfuye ngo siga ibintu
mfite n'ubumuga nabo nabasha kubikora ubwo nimba byanze ndatuza nyine ndabyakira
tuvuga ngo twarishyuraga tukishyura ngo niba ari mu cyiciro cye twishyuraga bitatu noneho tugiye kureba muri ibi byasohotse turibura ntitwagirana na hamwe twibona.
Ubushakashatsi buheruka gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB bwagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 48% batishimiye ibyiciro bashyizwemo. Abaturage bakunze kuvuga ko abayobozi babo bo hasi ari bo bakunze kubashyira mu byiciro bitagendanye n'ubushobozi bwabo kugira ngo bereke abayobozi bo hejuru ko nta bibazo biri mu baturage, ko imihigo igenda neza, ko abakene bagabanutse umunsi ku munsi. Uku kubeshya imibare bikaba byatuma n'abafata ibyemezo badafata ibyemezo bya nyabyo, kuko imibare ituruka hasi rimwe na rimwe itagendanye n'ukuri kuri mu baturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Kameruni hakomeje irushanwa rya Afrika ry'umupira w'amaguru mu bagore. Iryo rushanwa ryatangijwe ku mugaragaro ku munsi wa gatandatu i Yaounde. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka yadukoreye inkuru ikurikira yashyizwe mu Kirundi na Fidel Niyongabo.
Perezida w'igihugu cya Cameroon Paul Biya yugurukiye igikombe kigira cy'icumi na rimwe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika ku rwego rw'abafasoni ku mugwa mukuru Yaounde. Mu rukino rwo kugurura icyo gikombe, igihugu cya Cameroon cyakiye iryo higanwa cyatsinze igihugu cya Misiri bitsindo 2-0 ku munsi wa gatandatu mu rukino rwarorerewe n'abantu 40,000. Igitsindo cya mbere cinjijwe n'umutwe n'umukinnyi yitwa Abudi Ongwene ku munota wa 23. Igitsindo cya kabiri cinjijwe na kapiteni w'umugwi nserukira igihugu wa Cameroon Mani Christine. Saharel Hawari ayoboye abaserukira igihugu cya Misiri yatangaje ko Cameroon yarushije inguvu Misiri kandi ko yafashijwe n'abarorerezi bayo bayigiye inyuma. Atangaza ko bitoroshe iyo umuntu akina n'igihugu cya ki igikombe kubera abarorerezi, abanyagihugu n'abajejwe itangazamakuru bose baba bari inyuma y'umugwi wabo. Urukino rwahuje Afrika y'Epfo na Zimbabwe rwarangiye ari ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Mu nkino zabaye ejo ku munsi w'Imana, Nigeria yatsinze Mali ibitsindo 6-6 mu gihe Ghana yatsinze Kenya ibitsindo 3-1. Abafana b'igihugu cya Nigeria bavuga ko igihugu cyabo cyatsinze icyo gikombe ubwa nyuma giheruka kuba kizokigumana. Batangaza ko bazokora uko bashoboye kose mu gushigikira umugwi w'igihugu cyabo kugira ugumane icyo gikombe. Yamara Bimela Etienne wo mu gihugu cya Cameroon si kwabibona, yibaza ko igihugu ciwe kizotsindira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika ku rwego rw'abafasoni. Arizeye ko Cameroon izokina neza muri icyo gikombe, naho Nigeria iriko yerekana ko ari umugwi ukomeye cyane. Amenyesha ko ivyo bizoba kubera igikombe kiriko gikinirwa mu gihugu ciwe. Icyo gikombe kirimwo imigwi iserukira igihugu 8, kirimwo kandi ibihugu bya Ghana, Kenya, Afrika y'Epfo na Zimbabwe, kikazorangira ku itariki 3 z'ukwezi kw'12.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muntango zuko kwezi umukandida mu matoro y'umukuru w'igihugu muri Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yaratewe ibiro vya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ghana vyaraneguye ico gitero bivuga biti ubukozi bw'ikibi nta kibanza bufise mu matora muri imisi y'imbere yuko haba amatora ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abantu bose bafise uruhara mu matora kubandanya bubahiriza amahoro n'umutekano n'inzira za demokarasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishigikiye umukandida runaka canke umugambwe runaka iryo tangazo rya ambasade ruvuga kandi riti nduguriye twa mugina dushigikiye demokarasi ndugaye twa mugina riti kandi nduguriye twa mugina tuzokorana na leta ya Ghana izoba yatowe mu mwidegembyo nkuko twamye tubikora ndugaye twa mugina Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba yivuye inyuma impande zose kubwira abayoboke bayo yuko ubugizi bwa nabi canke ugushaka gutera abandi igitsure mu ntumbero yo gutoba no guhungabanya inzira ya demokarasi bitemewe iri rizoba ribaye ubugira indwi muri Ghana habaye amatora kuva mu mwaka w'1992 igihugu gisubiriye kugira ubwinshi bw'imigambwe yitoza Perezida John Dramani Mahama asanzwe ava mu mugambwe wa Conseil National de la Démocratie ariko yiyamamariza gutwara ikiringo kigira kabiri abandi bakandida bakwije ibisabwa kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni batanu abanyegana mu nzego zitandukanye za politike barakoze uko bashoboye kose kugira igihugu kirangwemo demokarasi y'akarorero muri Afrika umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru mu bushikiranganje bwa Amerika bujijwe imigenderanire n'amahanga Elizabeth Trudeau yavuze ati dusavye abakandida imigambwe yabo n'abashigikiye n'ababashigikiye kwibuka ivyo biyemeje bijanye no kwirinda ubwigizi bwa nabi bagatorera inyishu ibibazo byose biri hagati yabo babicishije mu butungane
Ibyo yari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Rosine Munezero atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Muri make makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi abasirikare b'u Buyapani baramaze gushika mu gihugu cha Sudani y'umanuko mu bikorwa by'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu zijyanye kugarukana amahoro muri icyo gihugu uwo mugwi w'abasirikare bashika ku 350 ukabuje gusubirira abandi bari bahasanzwe yamara batari bafise ubushobozi bwo gukoresha inguvu mu gukingira abanyagihugu ku munsi w'Imana igihugu cha Mali cyaratunganije amatora y'abayobozi b'imitumba Yaramaze igihe yunguruzwa yamaraye matora yarasibijwe mu bice bitandukanye kubera imvo z'umutekano kandi kubera umwe mu bakandida mu matora yanyurujwe. Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka 4 iri imbere arabandanya kugirana imibonano nabo ategekanya gushinga amabanga mu bazo mufasha kurongora igihugu. Kellyanne Conway yararongoye imyamamazo ya Donald Trump yatangaje ko abo ariko barabona na Trump atarabategerezwa kuronka ubuzi yamara ko muri bo harabafise uburambe n'ivyiyumviro birashe ku gihugu umugwi waharanira gataka kazina muntu usanzwe ukurikiranira hafi bibera muri Syria umenyesha ko kuri uyu wa mbere abasirikare ba leta ya Syria bafatikanije n'indege z'ingwano z'u Burusiya bakoze ibitero babiganisha mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cha Aleppo ahasanzwe hari birindiro vy'abagwanya leta umugwi w'abaharanira gataka kazina muntu watangaje ko abantu bashika kuri 15 bahitanywe n'ivyo bitero kandi ko ico gitigiri gishobora kwiyongera
Shuti mwari muduteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza matwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe aya makuru ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Rosine Munezero naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika